Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanya kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanya kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema
naho zina umunezero nanje ndabaramukije ndabaha ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika. Kaze neza.
Umuntu wese ushaka akazi, namwe ni mushaka akazi mukakabona in Tanzania or Kenya or wherever you go. So we need to know how do we use the regional integration that we are trying to enter.
Uwo ni Geraldine Mukeshimana, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye arimo imirwano muri Sudani y'Epfo, kwegura kwa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza na Al-Shabaab yigaruriye umujyi muri Somalia, turayigarukaho mu kanya gato. Aya makuru reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Rosine,
ku mugwa mukuru wa Sudani umanuko hadutse ingwano ni nyuma y'amasaha make inama ijejwe umutekano w'umwishyirahamwe mpuzamakungu ihamagariye abategetsi b'icyo gihugu kurereka abasirikare babagwanya inagabisha ku bitero biriko birakorwa abanyagihugu n'ahari ibikoresho vya ONU. Koro Besho aserukira igihugu cy'Ubuyapani akaba n'umurongozi w'inama y'umutekano muri ONU yavugiye kuri cicaro cha ONU i New York ko ibintu bitifashe neza mu gisagara cha Juba. Yasiguye ko bikeneye ko hatabagwa mu buryo bwihuta. Yavuze kandi ko umwe mu bajejwe kugarukana amahoro ava mu gihugu cy'Ubushinwa yapfuye, ko hari n'abasirikare benshi b'u Rwanda bamaze gukomereka. Iradio y'igihugu irere ikorera i Juba imaze gutangaza abashika ku 276 n'abandi benshi bamaze abo 276 nabapfuye, abandi benshi nabo ngo bamaze gukomereka. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika za Amerika babwiye abakozi bakorera mu biro by'userukira Amerika muri Sudani kuva muri ico gihugu bwagabishije abashobora kugira ingendo muri ico gihugu kubera ingwano. Samantha Power aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yavuze ko ibiriko birabera muri Sudani y'ubumanuko ari agahomera bunwa, kandi ko ibitero vyagizwe n'ukunyubakwa za ONU biteye ubwoba. Yongeye ko kandi ko ataho bari bwa bibone kuva imishamirano muri ico gihugu itanguye. Akyasha Akshaya Kumar akorera ishirahamwe ryita ku gateka ka zina muntu muri Amerika, Human Rights Watch, uyu muhinga avuga ko inama y'umutekano muri ONU yagerageje igihe kitari gito gufatira ibihano ico gihugu, yibaza ko abategetsi bacu bashobora guhindura ingendo mu kugara imbibe zacu zaco, ariko ko ataco vyahinduye. Kumara avuga ko abasirikare ba ONU bategerezwa gukoresha ubushobozi bwabo bagakingira abanyagihugu. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritanga ibifungurwa PAM rivuga ko abantu bashika ku 4,408,000 bageramiwe n'inzara muri Sudani y'ubumanuko. Abashika ku 2,204,000 barataye izabo. Ubutunzi bw'icyo gihugu burabangamiwe, bikavugwa ko mu mpera z'umwaka abandi bashika ku 1,000,000 bazoba bamaze guhunga igihugu.
Umutwe w'iterabwoba mu gihugu cya Somalia Al-Shabaab wigaruriye umujyi wa Merka uri mu birometero 100 uvuye mu rwa mukuru Mogadishu, nkuko byemezwa n'abaturage ndetse n'abayobozi. Ibyo ni nyuma yuko ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AMISOM n'iza leta zivuye muri uwo mujyi. Umwe mu batuye uwo mujyi yabwijwe rya Amerika ko abarwanyi ba Al-Shabaab aribo bakomeje kugenzura umutekano, ndetse ngo bahise banazamura ibendera ryabo. Minisitiri ushinzwe umutekano mu ntara y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba Abdifita Ibrahim Gise yemeye ko umutwe wa Al-Shabaab wigaruriye uwo mujyi. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, ni ku nshuro ya kabiri uwo mutwe wigarurira uwo mujyi. Impamvu yatumye ingabo za AMISOM n'iza leta zifata icyemezo cyo kuva muri uwo mujyi ntiziramenyekana. Ibyo byabaye amasaha make Al-Shabaab iteye ibirindo by'ingabo za leta biri Lantabur mu burengerazuba bwa Mogadishu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kongereza abasirikare bashika ku 560 mu gihugu cya Iraq. baja gufasha kubohoza gisigara cha Mosul kiba cigaruriwe n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ukwivuna bansi Ash Carter kuri uyu wa mbere aho yari mu rugendo I Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq igisagara cha Iraq igisirikare cha Iraq cari garuriye ikibuga c'indege kiri hafi y'igisagara cha Mosul gitesha abagwanyi ba leta ya Kiislamu ico kibuga c'indege kiri ku birometero 60 uva mu manuko bw'igisagara cha Mosul. Carter yavuze ko intego y'ico gitero ku basirikare ba Iraq ikaba ariyo yariyo kurondera kibanza cyo gushikanamwo ibikoresho byabo by'intambara. Mu rugendo rwiwe rwa kane mu gihugu cya Iraq, Carter yavuganye n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq hamwe n'uwo kwivuna bansi, akaba ategekanya kuvugana ku telefone na President Masoud Barzani mu ntango z'ukwezi. Umugambi wo gukikuza igisagara cya Mosul wasaba impande zibiri Makmur na Kiara ziri mu manuko bwa Mosul. Igitigiri kito c'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bakoze ivyigwa muri ico gice ariko ntibahaguma. Abasirikare ba Amerika barafashije kandi mu gukikuza uburaruko bw'ico gisagara. Carter yatangaje ko Amerika izofashisha igisirikare ca Iraq amafaranga agera ku miliyoni amajana 415 z'amadolari kugira ifashe ubutunzi bwatituwe n'igabanuka ry'igiciro cy'igitoro ku isi. Amerika ikazofasha kandi mu gusanura ibyasambuwe n'ibitero by'abagwanyi ba leta ya Kiislam aho mu gisagara cya Mosul mu kubaka ibiraro, gufasha kandi igipolisi kwiyunga navyo biri mu bizofasha mu gushinga umutekano igihe leta ya Kiislam izobimaze gutuzwa. Umushikiranganje wo kwivuna bansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yavuze ko aza kuganira na mugenzi we wa Iraq ku vyerekeye imfashanyo boronsa Iraq mu kubikoresho vyose vyagaragaye ko vyafashije Iraq mu gutuza umwansi.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ministri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron yatangaje ko azegura ku mugaragaro kuwa gatatu kugira ngo Theresa May amusimbure kuri uwo mwanya. May yarasanzwe ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Cameron yeguye ku mirimo ye nyuma y'uko abaturage b'Ubwongereza batoye ko icyo gihugu gisohoka mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Mbere Cameron yari yatangaje ko azahagarika akazi ke mu kwezi kwa cumi. Abaturage bagera kuri 52% mu Bwongereza batoye ko iki gihugu gisohoka mu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi. Hagati aho igihugu cya Ecosse cyasabye ko habaho kamarampaka ya kabiri yo kwemeza niba bashaka kugumana n'Ubwongereza bugari cyangwa se kuba igihugu kigenga. Ibibaye nyuma y'uko Abongereza batoye kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Ibipimo byo babajijwe bigaragaza ko Abanyayekosi benshi bashyigikiye ko icyo gihugu kigenga kigakomeza kuba mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, dore ko abatuye icyo gihugu batoye ko baguma muri uwo muryango. Ubwongereza bugari bugizwe na Ecosse, Pays de Galles n'Ubwongereza ari bwo England. Pamela Jenkins umwe mu bashyigikiye ko igihugu cye kigenga avuga ko abana be bagira amahirwe menshi mu buzima ari uko igihugu cye kiri mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Ibipimo bigaragaza ko Abanyekosi 60% bashyigikiye kwitandukanya n'Ubwongereza. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95 n'2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.radioyacu.voa.com. kuri Twitter mwadusanga kuri VOA Radio Yacu, ndetse no ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Ikaze mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda ruravuga ko rwiteguye gukomeza guhangana n'ikibazo cy'amapfa yayogoje ibice bitandukanye by'igihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yavuze ko mu ngengo y'imari leta yateganyije miliyari hafi 3 z'amafaranga yo gukomeza kugura ibiryo byo guha imiryango ikabakaba 50,000 yibasuwe n'amapfa cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Eric Bagirubusa yakurikiranye icyo kiganiro.
Ukurikije imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda igaragaza bidasubirwaho ku kibazo cy'amapfa kibasiye ibice bitandukanye by'igihugu gikomeje kugaragara nk'igihangayikishije. Leta y'u Rwanda ibarura ko mu gihembwe cy'ihinga A hegitari z'imyaka zisaga 900 mu turere twa Kayonza, Kirehe, Nyagatare na Ngoma zari zarumye, mu gihe mu gihembwe cy'ihinga B ho hegitari zirenga 18,000 z'imyaka mu burasirazuba bw'u Rwanda nazo zumye kubera uruzuba. Iravuga kandi ko mu myuzuri iheruka mu majyaruguru n'amajyepfo by'u Rwanda hegitari 16,000 by'imyaka zabigendeyemo. Imibare ya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabwiye abanyamakuru igaragaza ko mu gihembwe cy'ihinga A imiryango iri hejuru y'18,000 ari bo bari bakeneye ubufasha bw'ibanze mu biribwa, mu gihe mu gihembwe cy'ihinga B ikaba 50,000. Mu kiganiro n'abanyamakuru Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yemeje ko ikibazo guverinoma yakigize icyayo ku buryo yashyizeho ingengo y'imari y'uyu mwaka izakigendaho hafi miliyari 3 z'amafaranga. Madame Gerardine Mukeshimana akuriye Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda.
Icyo dukora ni ukugumya kugura turi plenishinga da strategic reserve kugira ngo tubashe kugumya gusustaininga abantu bacu. Nibi nashira no mu gihugu we have to even to import kugira ngo tubashe kugaburira abantu bacu. So turagumya tugura.
Ibice byegereye ibihugu bituranye by'u Rwanda ni ukuvuga Uganda na Tanzania harabagiye baburayo bacira nayo bamira bikarangira basuhutse. Abanyamakuru babajije iki kibazo bagamije kumenya umubare w'abamaze gusuhuka ubutegetsi bwabahinduye banayubu. Ubutegetsi bw'Ikigali buremeranya n'abanyamakuru bidasubirwaho ko amapfa yateye, ariko bugasa n'ubudashaka ko hari uzamura ingingo yo gusuhuka. Ubutegetsi buravuga ko kubera ubuhahirane bushyizwe imbere mu karere abavuga ko basuhuka babagiye gushaka akazi ubutembere n'ibindi. Madame Gerardine Mukeshimana:
hari uwabajije ikibazo kijyanye n'imiryango isuhuka, ni mwebwe mu byandika. So did you take time to know aho zagiye?
So ndavuga ni mwabyanditse twebwe ntazo dufite. Umuntu wese ushaka akazi, namwe nimushaka akazi mukakabona in Tanzania or Kenya or wherever you go. So we need to know how do we use the regional integration that we are trying to enter.
Uretse abasuhuka bakagenda umuntu ku giti cye, abanyamakuru bemeje ubutegetsi ko bafite amakuru y'imwe mu miryango yazarwa imiyaga Nyagatare babuze ubwatsi bw'amatungo n'amazi yo kuhira bagahitamo gusuhukana n'inka zabo, ku buryo ngo byatangiye guteza ibibazo hagati y'Abanyayuganda n'Abanyarwanda. Nyuma y'izo mpaka ndende ubutegetsi bwabaye nk'ububyemera. Bwanino Samusabyimana n'umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi:
aborozi bagisha wenda bajya hanze y'igihugu, ikintu cya mbere twebwe nka leta tureba nuko tubikurikirana kugira ngo nizo nka zitazagaruka zizanye uburwayi. Icya kabiri, hari abacuruzi benshi babona bibaye gutyo bakagira ngo babyinjiremo bagende bahenda aborozi bazigure za nka ku giciro cyo hasi. Kuri ibyo bintu byose rero icyo turi gukora, turi gukorana n'ubuyobozi bw'inzego zibanze kugira ngo hajyeho ya masoko y'amatungo ku buryo bwateguwe neza.
Urugo hariya ruhari nayo rurarwo rakinze n'urugo hirya yacu baragiye de naha hepfo ariho umudamu wagiye. Inzu ni nyinshi bakinze rwose bitewe n'inzara, kandi n'ubu inzara irahari ntaho yagiye rwose nta kugabanyuka. N'ubu harimo abapanga gusuhuka bitewe n'inzara nyine.
Mbega hari ibyo muri gupanga
gusuhuka bwo tuzasuhuka nese waba ahantu utari kurya?
Zimwe mu ngamba Leta y'u Rwanda ishyize imbere mu gukemura ikibazo cy'inzara yatewe n'amapfa ni ugushyira ingufu muri gahunda y'ubuhinzi bushingiye kuhira imyaka. Gusa Leta igaragaza ko ari urugamba rutoroshye kuri iyi gahunda kubera ko kuhira ubwabyo bitari mu muco w'abenegihugu. Iravuga ko byibura mu mwaka ishobora kuhira hegitari 300,000 ariko nabwo yifashishije abanyamahanga. Leta iravuga ko izakomeza gukoranira bya hafi n'abafite ubumenyi mu kuhira bakazigisha Abanyarwanda. Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma y'amaradio yahemberewe ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro by'Ijwi Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio Ijwi Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'Abanyarwanda n'Abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho, ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Urwego rw'ubushinjacyaha bushinzwe gukurikirana abakekwaho gusiga bakoze genocide bagahungira mu bihugu by'amahanga burateganya kugenderera ibihugu bya Afrika bicumbikiye umubare munini w'abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda. Ni mu rwego rwo gusaba ibihugu kohereza abo bicumbikiye bakaza kuburanishirizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana abakekwaho gukora genocide mu Rwanda gahungira mu mahanga Bwana Siboyintore Jean Bosco yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu myaka 9 ishize iri shami rimaze gushyirwaho urwego rwakoze amadosiye 605 ruyohereza mu bihugu 33 byo ku isi. Uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu abantu 14 aribo boherejwe n'ibihugu byo hanze kuza kuburanishirizwa mu Rwanda. Siboyintore atangaza ko imbogamizi nyinshi urwego ayobora rwahuye nazo ariko ibihugu bya Afurika bicumbikiye abarenga kimwe cya kabiri cy'abashakishwa kugaruka kwa mu Rwanda bitajya bisubiza ubusabe bw'u Rwanda. Siboyintore yabwiye Ijwi rya Amerika ingamba ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwafashe mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo.
Ibihugu bya Afurika rero ntago tubona correspondance zisubiza ati ubushinjacyaha bukuru bwihaye ingamba zo gutangira kujya muri ibi bihugu tukaganira na twahereye ku bihugu dufitemo abantu benshi. Ni ukuvuga ngo dufite ingamba zo kureba noneho tukajya muri ibyo bihugu tukaganira nabo aba bantu ko bahari habuze iki. Birashoboka ko muri za gahunda navugaga zo abantu kwihisha bakagenda bahindura imyirondoro, birashoboka ko nabo baba barahuye n'ingorane zo kubashaka. Izo ngorane akaba arizo twaganiraho twese tukabona tugashakira umuti hamwe.
Ishami rishinzwe gukurikirana abakekwaho kugira uruhare muri genocide rivaho kugeza ubu ibihugu bya Afurika bituranye n'u Rwanda, Ubugande, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania n'u Burundi bibarirwamo byonyine barenze 320 baba u Rwanda rushakisha ku isi hose. Siboyintore avuga ko nubwo ibihugu byinshi bya Afurika bidasubiza ku busabe bw'u Rwanda ariko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukeka ko impamvu nyamukuru itera uku guceceka kw'ibihugu bya Afurika ari imiterere y'ibihugu bya Afurika.
Muri Afurika rero turacyafite n'ibi bibazo bya tekinoloji, turabamwe bihugu bimwe ntihago bizi ntihago bifite birakora database yiranga muntu z'abaturage babyo kugira ngo noneho byorohe umuntu naza ejo umenye identification ye. Ni ukuvuga ngo ibi nabyo ni imbogamizi. Ikindi imbogamizi nagiye mbona muri Afurika ni imbogamizi yerekeranye n'uko ibihugu ni binini, ibihugu ni amashyamba, umuntu aragenda akigira ahantu hepfo iyo ngiye mu giturage aho bahinga ikawa akigira nk'iyo mu ishyamba akihingira ibigori akabayo. Igihe adakomunika kuri social media ntabwo uzigera umubona.
Ubushinjacyaha bwemeza ko kugarura mu gihugu abakekwaho kuba barasize bakoze genocide mu Rwanda ari akazi kataboroheye na gato, kuko kuva urwego rwashyirwaho mu mwaka w'2007 kugeza ubu hamaze gufatwa abantu 32 gusa aribo batangiye kuryozwa ibyo bakoze. U Rwanda rwohererejwe bagera kuri 14 baburanishirizwa mu gihugu naho 18 baburanishwa n'ibihugu bari barahungiyemo. Uru rwego ruvuga ko rukinahangayikishijwe n'uburyo abakekwaho gukora genocide bagenda bahinduranya amazina cyangwa bagenda bimuka bava mu gihugu bajya mu kindi. Siboyintore avuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda butanoroherwa n'abantu bumva ko bashakishwa bagahita bihita abanyapolitike bakabwira ibihugu bahungiyemo ko Leta y'u Rwanda ibakurikiranyweho kuko batavuga rumwe nayo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradio Ijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka 20 iheze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya amakuru y'imvaho mu turero mubamwo abarindi bihuha.
kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vyijwe rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka.
Mu gihe bitekanijwe ko Arusha muri Tanzania asura gutangura ibiganiro by'amahoro bihuza abarundi, Odifax Ndabitore umukuru w'ishyirahamwe Revolution Haguruka akaba n'umunywanyi wa Senared avuga ko abarundi bakoraniye Arusha bakwiye gushyira imbere ikibazo cy'umutekano mu Burundi no kugwanya kudahana. Ibi Ndabitore yabivuze mu kiganiro yaganire na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe mu ishyirahamwe Revolution Haguruka ibintu ntitubikisha igeno hino, twibaza ko mu Burundi gikenewe nuko umurundi atahura kundi murundi nkawe yari umuntu akeneye kubahwa, akeneye kubaho ubuzima bwiwe butegerezwa kubakira. Rero icyambere dushimikira ko nuko icyiyumviro cyose cyo kwica abandi, icyiyumviro cyo guhonya abandi, icyiyumviro cyo gukumira abandi mu Burundi gitegerezwa kubyimangana. Hanyuma rero abariko babikora ku ruhanduru Burundi abo bose nabo bagatahura yuko ibyo bintu no munsi mu kinjana cya 2021 atakibanza bigifite mu bintu by'intwaro. Ikindi cya kabiri nikerekeye ikintu cyo kudahana. Burya mu bantu iyo babana ababana izibana zirakobana amahembe, hari ikintu gihambaye nuko leta iri hari yose abantu kucyaha bakoze batirizwa guhanwa. Icyambere cyo cyoboshyira imbere ni uko ubwicanyi mu Burundi butezwa guhagarara. Icyo bogishika ko cyoba ari intambwe nziza cyane abarundi bagatahura yuko kwicana atari wo muti w'ibibazo dufite. Ikindi nacyo gihambaye nibaza ko bategereza gushika ko nicyo gukuraho ikintu cyo kudahana ibyaha.
Murafite kizero ko abarundi bazokoranya yarusha bazoshora kumvikana kuri ibyo bibazo byose mushikirije bakabitorera umuti?
Ndahafitiye amakenga mani menshi cyane gose kuko n'umuhuzi gihe twamubwira tuki cyo muri cyo kwihanganira abantu bakibandanya bica ibyo bintu ntibishobora kubaho nta nyishyu yaduhaye icyo gihe. Rero urazi nabo batumiye yarusha ni byiza ko abantu bagenda bagahura bakavugana, ariko amakenga dufise nuko uravye abo bantu bagiye n'ubundi Burundi bahora bicarana bahora bavugana. Kijya mbere nagiye mu manama benshi muri bajya bagiyeyo barimwo mugabo nta nyishu y'ibibazo bigeze iboneka. Rero undi cyo nshobora kubona nuko nta shaka ntaryo kuko uri kurumviriza nk'abavuye muri leta nta shaka ryo kumvira ryo gushyira igihugu ku murongo rihari. Uravye abo abavuye muri opposition nabo ibyiyumviro birashe nk'ibyo nibaza ko ari bake bashobora kubishyikiriza, na cyane cyane ikiyumviro cyo kudahana ibyaha. Aho rero nkagira nti ndahafitiye amakenga menshi cyane rwose kuko n'ubundi muri imyaka iheze benshi ibyo bintu byo kwica byagenda biraba mugabo ntibyigeze bijya habona.
Muri iki gihe mushenhahe
yishwe mugabo atabantu barabishyira habona.
Mushya nayo Difax ndabitoreye tubiganiye bibaye mu gihe mu murwi urunani rutavugana umwe na leta Senared rurimwo umwumvikano muke cyane rwose, aho abategetsi bakomeye nka Nyangoma, abategetsi bakomeye nka Frederic Banyumvi imvugira, Mushya ntahera jabu nawe nyine usena bavuye mu rugo runani, iyo ntishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro.
Just nibaza ko icyo ari ikibazo kinini cyo tuma haba intambamyi nini yanizeye ko abarundi bateza kuyironderera ahanini muri bo nyene, kuko ikintu gihambaye ni uko abarundi twese urumva Uburundi turabusangiye. Abantu turashobora gusasangira ibyiyumviro mugabo Uburundi turabusangiye, kuko twese mu gihe twavutse turi abarundi dutegereje kubona ko Uburundi ari umubyeyi. Rero nibaza ko hageze ko abantu ibyabaye muri kahise bagerageza kubirengera tukarondera inyishu y'igihugu, ahandi naho abantu bakarengera ibyabo ku giti cyabo bonyine, kuko abariko barababara abariko bicwa abababajwe n'inzara n'abarundi. Rero igihambaye no kurondera iyo nyishu zofasha abarundi kuva muri ibyo muri izi njyane twamamwo. Aha rero niho tuzobonera abanyepolitike koko babushitse, ariko icyo twe twoshyira imbere ni uko atabarundi bo kwama biyumvira ko igihugu ari vyabo bonyene ahubwo bo kwama barondera ineza ya bose.
Odi fax ndabitoreye murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze cyane muhezagirwe.
Ijwi rya Amerika rirahimbaza imyaka 20 rimaze ribashikiriza makuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri iyi ndwi yahariwe guhimbaza imyaka 20 ijwi rya Amerika rimaze ribashikiriza ibiganiro mu kirundi no kinyarwanda. Tuzobumvisha ibice by'ibiganiro twabashikirije mu myaka iheze. Muzo kumva abanyamakuru bacu abubu ndetse n'abatakiri kumwe n'ijwi rya Amerika abakoreye Washington ndetse n'abakoreye mu Rwanda mu Burundi eka n'ahandi hose ku isi ahakoreye abamenyesha makuru bacu. Muzo kumva kandi amwamwe mu majwi y'abayobozi abahinga ndetse n'abantu basanzwe ijwi rya Amerika ryavuganye nabo muri iyi myaka 20. Akarusho tuzobashikiriza intasho zanyu intahe zanyu ndetse n'ibindi byipfuzo mubandanya kudushikiriza.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwiko mwumvirize ijwi rya Amerika.
Noneho inamenye yuko izo mpunzi zigiye kuza ntabwo byaba ari ikibazo kandi twabona zakiye tutaranamenya ko zigiye no kuza.
Uwo yari ministre wa mbere w'u Rwanda Pierre Celestin Rwigema. Iyi nkuru turayigaruka ko makuru y'intumwa zacu. Nshuti mwese muteze amatwi mwaramutse. Ni Fidel Niyongabo ateramishije ibiganiro vye muri iki gitondo. Ubu ni saa 12 zo mu gitondo Bujumbura ni Kigali. Aha muri studio i Washington DC dufise isaha 5 z'ijoro. Mwumviriza makuru twabateguriye. Mwashikizwa na mugenzi wacu Focus Fashaho.
Shuti mutwumva mwaramutse mwese. Izi nizo ngingo z'ingenzi z'amakuru avuga muri iki gitondo. Abarwanya Zaire bawakwa inzira ijya ku kiyaga cya Tanganyika bayifungiye guverinoma. Abarwanya Sudani bavuga ko bigaruriye ubundi butaka mu mirwano ikaze yabashyamiranje n'ingabo za guverinoma.
Kumve intumwa zacu. Abagwanya ubutegetsi muri Zaire bavuga ko bakikije Kisangani. Leta ya Zaire irahakana ibivugwa n'abagwanya ubutegetsi byerekeye Kisangani. Impunzi sinzi z'abanyarwanda ziriko zigana igisagara cya Ubundu. Akigoro k'amakungu mu gutorera inyishu ikibazo cy'impunzi zifatiwe muri Zaire.
Nawe kandi nimba utari bwadushikiriza ubutumwa bwawe turaburindiriye ku ijwi rya Amerika wakoresha nimero yacu ya telefone WhatsApp 001202441931.
Shuti mwari muduteze amatwi hano niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwateze amatwi. Mugire umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Edi Rwema na Ruzine Munezero.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.